nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ikaze ni kwa nyuncho tinamu wakunzi wa Radio Nzamba agateko kawe mwana makuru twateguriye yo kwigenekereza rya 30 ntwarante umwaka wa 2023 ayo twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ababuranira umumenyesha makuru Florian Yangabiye kuri no kane baronsa akanyakeza ko kwerekana utunenge tw'urubanza rwaciwe na sentare nkuru ya Muha byabereye imbere y'intayisura mu imanza ya Muha. Muravyumva murano makuru bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Mugoboka muri quartier ya Mutanga Sud baragaragaza amakenga bafise inyuma y'aho abantu batatu bacumise umushoferi agendesha itagisi gushika ubu bakaba bacidegenvya. Nayo ibifungo vyahora bihabwa impunzi ziba mu Burundi bigiye kugabanywa ibice 50% kuva ku igenekezo rya mbere ndamukiza uno mwaka biri mu itangazo ry'ishirahamwe pa mu gita y'ifungurwa ku isi ryasohoye kuri wa kane. Imvo nyamukuru ngo nuko interano iryo shirahamwe rironka zagabanutse. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma mu duteze yombi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndongeye kubaramutsa na makuru twateguye tuhere mu gisata c'ubutungane. Urubanza kumenyesha makuru Florian Ngangabiye rwabaye kuri uyu wa kane imbere y'abacamanza ba sentare isura n'imanza ya Muha bagiye gusasa mu ibohero rikuru rya Muyinga. Ababuranira Florian Ngangabiye baronsa akanya kwerekana utunenge tw'urubanza rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muha. Barasubira kandi berekana amategeko yaho nyanzwe mu bijanye n'ingene imanza ziburanishwa zikongera zigatozwa na sentare ya mbere. Urubanza rwahavuye rushirwa mu mwiherero kazosomwa inyuma y'iminsi 30. Reka inkuru tuyibaze Signorine Nije imbere.
Sentare isubiramo ya Mukaza yashashe kuri uyu wa kane mu ibohero rikuru ry'intara ya Muyinga mu rubanza ruregwamo umumenyesha makuru Florian Irangabiye yagirizwa n'icyariho cy'umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika ikuki iyo sentare icyaha cyo guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu. Muri urwo rubanza Florian Irangabiye afashijwe n'abamwunganira batatu akaba yahakanye ibyo yagirizwa, akaba yabwiye abacamanza ko sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza hari n'ibyo yashize mu cegeranyo c'urubanza bitigeze bivugwa mu mburano ziwe hamwe n'ivyavuzwe muri urwo rubanza ariko bitagaragaye muri ico cegeranyo. Abunganira Florian Irangabiye bakaba beretse abacamanza ba sentare isubiramo ya Mukaza uburyo baburanira yarenganijwe hahonyanzwe amategeko agenga ingene imanza zitohozwa zikongera zikaburanishwa igizwa shingiro ry'u Burundi ingingo zimwe zimwe zo mu gitabo mpanavyaha hamwe n'amategeko mpuzamakungu yerekeye agateka kazi na muntu u Burundi bwateye k'igikumu. Kubera ivyo vyose abunganiye Florian Irangabiye bakaba basavye sentare kumviriza neza ikiganiro Florian Irangabiye yagiranye n'abandi batumire kuwa 2022 munyonyo umwaka w'2022 kuri radio igicaniro ari naco ntandaro gihagarikwa be nifungwa giwe kuwa 30 myandagaro umwaka w'2022. Abo bashingwa manza bakaba basavye ko umenyesha makuru Florian Irangabiye yorekugwa kuko atakimwagira agasubira mu muryango wiwe ni ruhande y'ibondo vyiwe. Umukuru w'intahe amaze kumviriza imburano z'uregwa n'abamwunganira be n'umushikiriza manza akaba yaciye ashira urubanza mwiherero ingingo izoba yafashwe ikazomenyeshwa inyuma y'iminsi 30. Bamwe mu bari muri urwo rubanza bagashima ko atatera bwoba rya harangwa nk'ibyabaye ku ntahe yaheruka aho wasanga bamwe mu bapolisi biperereza hamwe n'abapolisi bariko batera ubwoba abitavye urwo rubanza. Urwo rubanza kandi rukaba rwakurikiranywe n'intumwa z'ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi. Florian Irangabiye akaba yari yunguruje urubanza yari yaciriwe na sentare nkuru ya Muha yari yamuciriye gufunga imyaka 10 n'ihadabu ry'amafaranga angana n'umuriyoni mu mafaranga y'amarundi.
Nyorinde nije imbere arakenuye imyidogo ni yose mu banyagihugu bo ku mutumba mugobokane muri kati ya Mutanga CD iri muri zone Rohero muri komine Mukaza imvo akabaruko abantu batatu bacumise umushoferi agendesha itagisi gushika ubu bakaba bacidegembya kandi harasohotse imitahe iyo kubafata iyi nkuru tuyibaze Alain Majesté Barenga
Awanyagihugu wo kumugoka baratangaza no kubona abantu batatu bagizwa ko baracumise ku igenekezo rya 31/0 uno mwaka umushoferi atwara itagisi azwi ku izina rya Singiyumva Yanwari batanzira amacungu ku Mutanga CD bacindegembya kandi harasohotse imitahe yo kubafata abona bakari uwitwa Bacamugwango Daniel asanzwe arongoye abahumure w'umugabwe Sende David de muri quartier Mutanga CD akayafatikanije ubwo wisha n'uwitwa Rakafitiye Nese n'uwo bita Museremu nyene aho urubunywero iryo bararyabereyemwo kandundura ubaca mu rwango Daniel ku munsi wa mbere igerekezo rya 70 ngo yaraje ngaho kumugoboka baramwereka chef de zone Rohero cyo kimwe n'urongo ikirindiro cy'igipolisi ku Mutanga CD afise uyo mutaha ariko ntiyigeze afatwa abanyagihugu bakavuga ko akingiwe ikibaba na bamwe bategetse arimo chef de zone Rohero
baca mu rwango Daniel ni dura yidegeza rero zone kana kana mubona kaka kumufata tagiye kumupolisi ari hajaje ku kirindiro wacu bishakopshakwa baramuhaye Inuze bila ya kakupoga na mufata uko ni jumbi kanu ya mudama rame kashadu za sinu na suja tijani ya laha kumufata mba ni hina micho wa shisha kakubuga ngo shudu katibula uo munde mu mufata mbega ko mufo isi pari haja wa kitu mutahe joro utu mba ni kazi ya kaburu mba ni bacha mua dani kachawala uja mungu ikuwa enesa libi kose kuline inuze wala kafi kia enesa mba gira la tamukani mba na gira urumba we urumba na shaku mushla mwari ya dosi na waa munu mutereni ya lobo turumba baride gada kani wake da gufatu munga urumba shudu dona dosi bimunu iwe ni wada shaku mupatisha lichangu uwa musoda uja mpolis na we akabagi yetu mumu jamu na neyuko yoshua kufatu kani wa mugonu
abanyagihugu ngaho kumugoboka bakaba basaba abajejwe intwaro n'umutekano cyo kimwe n'ubutungane gufata abo bagirizwa icaha uruganda rwa radio Inzamba rukaba rutarashobora kuronka umukuru wa zone Rohero kugira atange umuco kuri iyo dosiye
Alain Majesté Barenga arakenuye tumira amatezo tubandanya n'amakuru twabateguriye
Inzamba
Mwako tukwa iskwa minyeshiri mwanango zano makuru kuwa kuigenekezo jambe nda mukiza unu mwaka Ishira hamwe pamu jita hivifungu kwa kuisiri giye kugabanya hivifungu kwa vjahura vihabga impunzi Kugira kubiche milongi tanu kujana impunzi ziwa mwurundi kubiri mfashanyo jahura lilos kwa na yunyine ngo zara gabanuse Pili mwitanga zi yoshira hamwe pamu jashiza hawa na kuru yu wakane ngo bishobora no gutera inzara n'icuka kibi hagati y'impunzi ziva mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ziri mu gihugu cy'u Burundi n'Abarundi ubwabo ibiri muri iryo tangazo reka tubibaze Eddie Claude nini nahazo
kuva ku itariki y'ukwa mbere ukwezi kwa kane impunzi z'abakongomani bagera ku 1056 baba mu makambi atandukanye mu gihugu cy'u Burundi ngo bazoza bararonswa igice cy'imfungurwa bahora baronswa n'ishirahamwe PAM ibyo kabiturutse kwigabanywa cy'amafaranga iryo shirahamwe risanzwe rironka nk'uko tubisanga mu itangazo ryashizwe habona n'iryo shirahamwe kuri uyu munsi wa kane iryo tangazo rivuga ko abakongomani benshi b'impunzi bari batunzwe n'amafaranga PAM ihabwa kugira bafashe imiryango yabo kugeza ubu impunzi y'umukongomani yaronswa amafaranga canke indya zingana n'amadolari ibice 55 by'amanyamerika ku munsi kuvuga amakilokalori 2200 ivyo bikaba bigiye kugabanywa na kabiri muri iryo tangazo ishirahamwe PAM imenyesha ko rikeneye amafaranga angana imiliyoni indwi z'amadolari kugira zibashe kugaburira impunzi 56 mu mezi atandatu ari imbere iryo tangazo ribandanya rimenyesha ko inzara ishobora gutera icuka kibi n'umubano utari mwiza hagati y'izo mpunzi n'igihugu cyabakiriye mukamenya ko mu mwaka w'2022 babifashijwemo n'abafasha ishyirahamwe PAM ryafashije abantu bagera ku miliyoni umwe bari bafise ikibazo cyo kutabona ingorane yo kutaronka icyo bafungura muri bo ibice 52% barabagore 12% nabo bari abagendana ubumuga
Eddie Claude ninazwe arakenuye amakuru ajanye n'igisata cy'amagara y'abantu uko mwaka utashe igenekezo rya 33 ntwarane amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kurwanya indwara yihinduranya yo mu mutwe yitwa trouble bipolaire mururimi rw'Igifaransa uyu munsi rero kagushitse mu Burundi abarwayi barenga 3,500 bakiri mu bitaro bitandukanye biri mu Burundi aho basaba vuyira abafite ingorane zo mu mutwe mu mwaka w'2022 Anne Joseph Hatungimana arongoye ishira hamwe psychologue sans vacances asigura ko bimwe mu binyetso by'indwara ari ukugira imigambi miremire igoye gushikako akavuga ko ariko iyo ndwara ikira mu kudakumira abayigwaye tumutegeyo
ni indwara irangwa n'ibihe by'akababaro karenze umuntu ugasanga ari mu gihe cy'akabonge aho ataba kigerera n'ubuzima adashaka kuvugisha yigunga yumva umengo nta kimuryohera ku isi mugabo kandi ikarangwa n'ibihe by'umunezero ndenza rugero aho usanga umuntu afise umunezero urenze ashaka kuvugisha abantu bose yiyegereza abantu bose ashaka gukundwa na bose hanyuma ugasanga ni wa muntu asesagura ni wa muntu abafise imigambi irenze ugasanga afite imigambi myinshi cyane mugabo muri iyo migambi myinshi cyane atanumwe aheza ngo ashire mu ngiro rero no kuvuga ngo mu gihe ari mu gihe cy'akababaro abantu barabibona bakabona ko yigunze atake mugabo mu gihe ari mu gihe cy'umunezero ndenza rugero abantu benshi ntibakunze kubitahura kubera ko babona umengo ni wa muntu afise ubugwa neza ni wa muntu ashize mu kabari asorera abantu bose ivyo rero mu Burundi abantu benshi ntibazi iyo ngwara yihindagurika gimero kubera ko mu Burundi tuzi yuko ingwara yo mu mutwe ari imwe imwe bitango nibisazi mugabo bakayibagira ko hari ingwara nyinshi ubwoko bwinshi bw'ingwara rero irazwi haba mu bigo vyakira abagenda ingwara zo mu mutwe ibitigiri ubushanganje gusohora buri mwaka byingenye bikorwa vyagenze haragaragaramo umwaka heze abantu bashika 3,589 bakiriwe mu bigo bivura indwara zo mu mutwe hanyuma kavugwa urumva ko indwara ihari mu Burundi naho itazwi mu kibano ngo bamenye ibimenyetso bamenye kibituma bamenye n'ingene bofata abo bantu bagendana iyo ndwara yo mu mutwe hanyuma ikindi naco nuko iyo tubonye umuntu agwaye twamwitaho tukamufasha tukamwiyegereza tukamushira mu buzima busanzwe ko kenshi iyo umuntu amaze kubona ko agwaye mu mutwe akagenda kwivuza rimwe kabiri baramuta ugasanga hageze no gukora akazi umengo ntashoboye mugani baza ko twadukiye kumenya yuko ingwara zo mu mutwe zivugwa zigakira
uyo yali Alain Joseph Hatungimana arongoye ishiramwe psychologue sans vacances ni naho nyene duciye dusozerera amakuru twabateguriye Shimire mwe mwese mwari muduteze yompi shimire nabagenza nje bayatorokanije Bonfise niyongere nkaba ndabasezeye nabifuriza kugira amahoro mu byanyu no mubanye.